VOA. It is News with America. Kaza mu biganiro vyacu vyo kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika mu butumvira kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88 bice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mu butumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri micro muri kumwe nange Fidel Niyongabo
ne Eugenia Mukankusi ndabaramukije nange kandi impa ikaze mu biganiro byacu
ko byakiriye nari kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibazo igihugu gifise ititayeho ibibazo by'abanyagihugu
woni Leon singenda kumana ikegera cyo twara umwambwe sa wa Nyafrode mu Burundi
niyo leta yokwemera kicarana nabo yinuba hari naho nabo nyine bafise ibyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa
uboni Evariste Ngayimpenda aya serukiye umugambwe iprona utavuga rumwe na leta ya Burundi bombi aravuga ku nzitizi zitewe n'uko leta ya Burundi ititabiriye ibiganiro bibera yarusha muri Tanzania umushikiranganji ajeri gukwivuna abansi wa America James Mastis yatangaje no musiko wa kane ko atagukorana mu bya gisirikare kuzohaba hagati ya America n'u Burusiya
abategetsi muri Sudan y'Epfo baravuga ko abasirikare binjiye mu mudugudu uri hafi y'umurwa mukuru Juba ku cyumweru kandi ko bafashe abagore n'abakobwa ku ngufu babarirwa muri mirongo
abantu babiri bishwe uno musiko wa kane mu gitero cha za mortier zatumberejwe ku ngoro ya president wa Somalia igihe umutegetsi mushasha ariko yimukira muri iyo ngoro inkuru hamwe izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turaze bashikiriza mu kanya mugume ku radio yanyu tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika James Mattis yatangaje uno musiko wa kane ko atagukorana mu bya gisirikare kuzohaba hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'u Burusiya yamenyesheje ko umuntu aravye ku bintu byifashe muri iki gihe bitotuma ibyo bishoboka yamara Mattis yatangaje ko abategetsi ba Amerika n'u Burusiya bazogerageza kurondera aho bashobora kumvikana ivyo yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku cicaro cishira hamwe cyo kwivuna abansi igihugu vya mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN i Brussels ku mugwa mukuru w'ububirigi James Mattis avuga ko Burusiya utegerezwa kwerekana ko bushobora kubahiriza amategeko mpuzamakungu mbere yuko ugukorana mu vya gisirikare kuba ivyatangajwe na James Mattis vyabaye inyuma yuko umushikiranganje ajeje kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu avuze ko Burusiya bwiteguriye gusubira gukorana n'ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa leta zunze ubumwe za Amerika James Mattis yagabishije abashikiranganje bajeje kwivuna abansi bishira hamwe OTAN mu nama barimo i Brussels ko leta zunze ubumwe za Amerika zizogabanya kwiyemeza kwazo kuvyerekeye iryo shira hamwe n'ibindi bihugu binywanyi vyaryo bitiyemeza kuvyerekeye guterera bihagije mu kigega cishira hamwe OTAN.
Sekretari wa leta wa Amerika mushya Rex Tillerson ari mu nama mpuzamahanga ya mbere ikomeye kuri uyu wa kane mu nama ibera mu Budage yifatanije n'abandi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bihuriye mu itsinda G20 mu Budage. Kuri gahunda ya Tillerson harimo no kubonana n'aba minisitiri umwe ku gitike abo na b'Ubwongereza, Turukiya, Ubutaliyani, Korea y'Epfo, Ubuyapani na Brazil. Inama ye yo mu rwego rwo hejuru hanze y'ibiganiro by'itsinda G20 yayigirana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Iyi nama ibaye mu gihe Perezida Donald Trump wa Amerika hashaka ingamba zishyira imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko iyo bigeze ku buhahirane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite Adel Al Jubair yavuze ko mbere yo kugirana inama na Tillerson igihugu cye cyiteguye gukorana n'ubuyobozi bwa Trump ku bibazo byose kandi afite icyizere cyo kuzabasha gukemura ibibazo byinshi mu burasirazuba bwo hagati. Mbere y'uruzinduko rwa Tillerson, abategetsi ba Amerika bavuze ko uwahoze ari umuyobozi w'isosiyete Exxon Mobil ashobora kwifashisha izo nama yumva bagenzi be b'abaminisitiri.
Radio ya Amerika i Washington DC na muri Afrika abantu babiri bishwe no musiko wa kane mu gitero cha za mortier zatumberejwe ku ngoro ya president wa Somalia igihe umutegetsi mushasha ariko yimukira muri iyo ngoro umuvugizi wa leta y'intara ya Benadir Abdi Fita Halane yabwiye serivisi y'igisomali ya radio y'ijwi ry'Amerika ko abana babiri bishwe igihe umwe mu imwe mu mamortier yagwa ku nzu babamwo mu gice cyitwa Warta na Bada hafi y'ingoro ya president Halane yagiriza abagwanyi b'umugwi Ashabab kuri icyo gitero. President mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ntacyo yabaye ntabandi bavuga ko bahasize ubuzima canke bakomeretse muri icyo gitero cha mortier carondera guhungabanya ibirori byo guhererekanya icese ubutegetsi hagati ya president yahahora Hassan Sheikh Mohamud na Mohamed Abdullahi Farmajo. Mohamed Abdullahi Farmajo yatsinze Hassan Sheikh Mohamud mu matora y'abashinga amateka yabaye haheze indwi zibiri muri Somalia. President Farmajo yateye akamo abanyasomalia bari mu bice bitandukanye byo ku isi gukorana na leta yiwe kugira bagarukana amahoro n'amategeko muri Somalia.
Tuve muri Somalia tujye muri Sudani y'Epfo aho abategetsi bavuga ko abasirikare binjiye mu mudugudu uri hafi y'umurwa mukuru Juba ku cyumweru kandi ko bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa barirwa muri mirongo. Bamwe bari bafatiwe imbunda ku gahanga. Iryo fata ku ngufu bivugwa ko ryakozwe mu byumweru bitagera kuri bibiri nyuma yuko perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir aburiye ko abasirikare bazakora ibikorwa byo gufata ku ngufu n'irindi hohotera rishingiye ku gitsina bazaraswa. Umubare wiyongera w'abafatwa ku ngufu n'ingabo za SPLA Sudan People's Liberation Army watumye abasivili barakara. Byanateje umwuka mubi hagati ya guverinoma ya Kiir n'ibihugu bitanga inyinshi mu mfashanyo yo gufasha ikiremwa muntu muri icyo gihugu cyazahajwe n'intambara. Abaheruka guhohoterwa bafatiwe ku ngufu mu mudugudu wa Kubi mu birometero 15 uvuye mu majyepfo hashyira uburasirazuba bwa Juba. Abayobozi bo mu karere bavuga ko ingabo za SPLA zari zoherejwe mu karere nyuma y'uko abagabo batamenyekanye bitwaje imbunda bishe umujenerali mu gisirikare mu cyumweru gishize. Paul Yugusoko, umuyobozi wa Kiliziya Episcopali ya Sudani na Sudani y'Epfo, yavuze ko abakobwa babiri bafite imyaka 13 na 15 hamwe n'abagore benshi bafashwe ku ngufu nyuma y'uko abasirikare ba SPLA bamaze kugera muri uwo mudugudu.
Tugaruke ku makuru yo mu makungu muri Pakistan. Umwiyahuzi yarafise bomb yishe abantu 50 akomeretsa abandi barenga 200 mu kibanza cubashwe c'abashita mu gisagara ca Sehwan Sharif mu manuko bw'igihugu ca Pakistan. Abafasoni n'abana bari mu bahitanywe n'ico gitero cabaye no musuko wa kane. Abakozi bajejwe gutabara bavuga ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera. Mu gitero gitandukanye bombe yari yatezwe ku ibarabara yahitanya abasirikare batatu ari mu modoka z'igisirikare mu ntara ya Baluchistani mu manuka bushira uburengero bwa Pakistani. Ibitero vya bombe vy'abiyahuzi n'ibindi bitero vy'abagwanyi vyahitanye abantu 14 bikomeretsa abandi batari bake muri indwi mu gihugu ca Pakistani. Igitero cihaye inkumbi kurushiriza cabaye ku munsi wa mbere mu gisagara ca Lahore mu buseruko bwa Pakistani. Ico gitero cahitanye abantu 14 gikomeretsa abandi barenga 100. Abataliban barwanya leta ya Pakistani baritiriye ivyo bitero nubwo bwicanye.
Tujye noneho muri Malaysia. Polisi ya Malaysia yavuze ko bataye muri yombi umuntu wa gatatu mu bifitanye isano n'ubwicanyi bwahitanye umuvandimwe w'umuyobozi wa Korea eruguru Kim Jong-un. Abategetsi bavuze ko batawe muri yombi barimo umugore w'imyaka 25 uzwi ku izina rya Siti Aisha wari ufite pasiporo ya Indonesia yabonywe na kamera yo ku kibuga cy'indege. Polisi yanataye muri yombi umugabo watanze amakuru yatumye uwo mugore afatwa. Ejo kwa gatatu polisi yavuze ko bafashe undi mugore ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur mu murwa mukuru wa Malaysia. Itangazo rya polisi ryagaragaje ko yitwa Dawan Tai Hong afite ibyangombwa by'urugendo bya Vietnam kandi yavuze nawe ko nawe yabonywe n'iyo kamera yo ku kibuga cy'indege, kamera z'umutekano. Korea y'Epfo kuwa gatatu yemeje ko uwishwe yari mukuru w'umuyobozi wa Korea ruguru witwa Kim Jong-il nyuma yuko yagerageje kwinjira mu Buyapani akoresheje pasiporo y'impimbano kugira ngo asure Tokyo Disneyland mu mwaka w'2021.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere duhere mu kuyerekeye Burundi umunsi wa mbere w'ibiganiro bihuza Barundi muhuza mu matadi hagati y'Abarundi yabonanye n'abahoze batwara Burundi gusa hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu bita umuvunyi canke ombudsman iyi migwi y'abanyepolitike barindiriye umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abaserukira urunani Senared babwiye umuhuza ko bariko baraza ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
abahoze batwara Burundi Petero Buyoya Service Ntibantunganya Domitien Ndayizeye hamwe n'umuhuza wa hagati mu gihugu Ombudsman Edouard Nduwimana nibo bashoboye kubonana no muhuza matati y'u Burundi bonyene ivyo bavuganye umuhuza Benjamin Mukapa yabitubwiye imbere yuko bicarana.
Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
Nifuza ko turonka kajyo keza ko kuvugana nabo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegembyo ibijanye nuko ubutunzi bwifashe ibihano by'ubutunzi amakungu yafatiye Burundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomara tuganira.
And I hope it can be expedited by the conversations we'll have in the next 2 days.
Yindi migwi y'abanyepolitike igizwe n'abatwara imigambwe batahunze hamwe n'abahunze bamaze gushika yarusha babwiye ko umubonano wabo uzobandanya kuri uyu wa gatanu ibiro by'umuhuza byavuze ko hakirindiriwe abandi bafite cyo bashikiriza cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umuhuza yavuze ko abaserukira umugambwe bamubwiye ko bari mu nzira abandi barindiriwe no mukuru nani Senared rutavuga rumwe na leta hameneze ntumwa bazananye bavuye hanze iyo bahungiye umunyamabanga ashingwa bikogwa hugoro nani Aniseniyo nkuru yemeje ko bari mu nzira ugusiba kwa leta y'u Burundi muri ivyo biganiro niko kwatumye ibintu bihinduka bica bicika imibonano aho kuba uguhangana hagati yabo banyepolitike nkuko babishikirije. Kubona leta y'u Burundi itashimye kwitaba ivyo biganiro n'ivyashimishije imigambwe itandukanye ariko nsange ndakumana nica gica cutwara mugambwe sawanya Frodebu
twavyakirie nabi kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibazo igihugu gifise ititayeho ibibazo by'abanyagihugu mu bisanzwe nta nuko ndivyari kugenda kuko yo wishitseho ku nguvu ni cyama bimeze uko nyene twebwe rero kubwi wacu turababajwe no kubona bataje ngo tuvugane ingene abanyagihugu bova muri aya marushwa barimwe ubwicanyi gupfungi kubuso kwangazwa inzara guhari kwivomo kw'igihugu twa twifuje yuko bari kuza tukabivugana ariko nkuko bamaze gufata inzira rero y'ingwano gusa umba ntibashobora kuza bo bari muri iyo nzira y'ingwano tukibaza rero yuko uno munsi abahora baharira baza kubona kw'inzira ari iyo batakiri mu nzira y'ibiganiro bari
nababiruko urubande rw'umugambwe iprona rutavuga rumwe na leta rwaserukiwe na Evariste Ngayimpenda hamwe na Tatiana Sibomana ruvuga ko habonetse intamba mikomeye uyu ni Ngayimpenda
sibwo bwa mbere abantu bazuba bicaranye bamwe afite ivyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho niyo leta yokwemera kicarana nabo yinuba hari naho nabo nyine bafise ivyo bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise ico bapfa muri ivyo bitagenda neza uyu munsi murabo bangajwe murabo banyuruzwa murabo bicwa murabo bapfungiwe ubusa ivyo vyose bibazwa leta urumva rero bisa n'inzira yo kudindiza ibiganiro
twabajije umuhuza ko yari yatumiye leta y'u Burundi na warabihakana.
No, I invited political parties.
Jose nari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari kubaraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro. Ico bikoze itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona ivuga ko itashimye kwitaba ibiganiro ariko ko yahawe ubutumire bwashitse itariki 13 ukwezi kwa kabiri ubutumire bwarungitswe n'umuhuza w'abarundi kugira ngo leta y'u Burundi irungike intumwa muri ivyo biganiro. Bamwe mu bo leta yagiriza ko bacatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko badashobora kwicarana bitavye ibi biganiro aho twavuga nk'uwahoza atwara Burundi Petero Buyoya Bernard Busokoza yahoza ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Pio Ntavyo hanyuma yahoza atwara inama nshinga amateka Marina Barampama wo mu mugambwe UPD z'igamibanga Leonard Nyangoma atwara umugambwe CNDD n'abandi bari mu rundani Senared rutavuga rumwe na leta. Mu bitavye ivyo biganiro harimo kandi nicagira ca mbere c'utwara inama nshinga amateka Agathon Rwasa n'abaserukira amakongo nk'ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afrika, ishami mpuzamakungu ONU n'akarere ka Afrika y'ubuseruko niho bari. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijuru rya Amerika.
Tukivuga ku vyerekeye ivyo biganiro vy'Arusha, igihugu c'Ubwongereza gitangaza ko gishigikiye ibiganiro biko bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania. Ivyo ni vyashikijwe n'uwaserukiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane. Diane Donse i Bujumbura yakurikiranye ico kiganiro.
Mu kiganiro uwaserukiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Joyce Anley yatanze ku bamenyeshamakuru, yavuze ko igihugu cyabo gishigikiye ibiganiro biriko biraba hagati y'Abarundi, na cyane cyane ko n'abatavuga rumwe na leta bariko baravyitaba. Joyce Anley abandanya avuga ko Ubwongereza bwiteguye gushigikira ingufu amakungu ariko arakoresha kugira Burundi bushikira amahoro arama.
The UK wants to help Burundi to resume its path to a more.
Ubwongereza buriteguye gufasha Burundi kugira ngo amatora yo mu 2020 azobushikane kuri kazoza keza bukurikije intumbero y'amasezerano y'Arusha. Ubwongereza buriteguye gufasha ku kintu cyose Burundi bwo kenera.
The UK stands ready to support in any and by all efforts.
Ikindi iyo ntumwa y'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yashikirije nuko icyo gihugu cyatanze ifashanyo igizwe n'imiliyoni 2 z'amafaranga y'abanyaburaya, ayo nayo bitegekanijwe ko azofasha abantu bagera ku 100,000 by'abantu. Muri abo 60,000 bazofashwa mu bijanye n'amafaranga, muri abo 60,000 bazofashwa mu bijanye n'amagara nko mu kugwanya indwara ya malaria n'izindi ndwara zituruka ku isuku rike. Abantu 40,000 nabo bakazofashwa mu bijanye no kuronswa amazi meza. Ubwongereza bukaba bwacishije iyo mfashanyo mu ishyira hamwe gita imbabare kwa Rouge hamwe n'ishyira hamwe gita ineza y'abana UNICEF. Joyce Anley yavuze ko ibyo babikoze uko mu ntumbero yuko bashigikiye ingingo yafashwe n'ubumwe bwa Buraya yo kudacisha ifashanyo muri leta.
What the EU decided and we will not break that agreement. The humanitarian
dushigikiye ubumwe bwa Buraya ku ngingo bwafashe kandi iyo ngingo tuzoyubahiriza. Ifashanyo izokwama ica mu mashirahamwe atara ya leta, kuko ikintu tudashobora gukora mu Burundi igihe agateka kazina muntu katubahirijwe, dushobora gushiraho imigambi ariko tuzokorana na leta mu guteza imbere agateka kazina muntu mu Burundi, kandi tuzovyakira neza igihe bazoba bariko barateza imbere agateka kazina muntu.
Here on human rights, and we would welcome the engagement of the Burundi government at an international level to improve the human rights situation.
Uwo yaserukiye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza yamenyesheje ko umwanya wiwe munini azowuha umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ku bijanye n'ibiganiro. Mu gisagara cha Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, turagushimiye kuri iyi nkuru. Dusubiye gatoya Arusha, mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yatubwiraga mu kanya bijyana n'ibi biganiro bihuza Abarundi, yatubwira n'ababyitabiriye. Claver, turi kumwe ubu ngubu?
Ego cyane, ndabumva.
Ye, mukanya wumvikanishije neza ko intumwa z'ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'abahagarariye urunani Sanarede bataragira Arusha. Ni ukuvuga ko ku munsi wa gatanu izo mpande zombi zizaba ziri Arusha. Kuri uwo munsi hitezwe iki kuri gahunda, niba hari icyo wari wamenye?
Ego cyane, ubu Arusha muri Tanzania ni saha 3:30 zirenga gato gushikiza isaha rero ba izo ntumwa z'umugambi uri ku butegetsi chokimeno na nisa na rize nzira hagira. Ariko ejo ku munsi wa gatanu guhere saa 3 bitekanje ko izo ntumwa zose zizoba zahageze nk'uko ibiro by'umuhuza byabidutangarije. Ikizo cya kiba rero nuko izo ntumwa zose zizoca zihurira muri sare mu nzu y'amanama. Abatari bake bari hano yarusha bakaba batumenyesha yuko ibintu bishobora kuzoba bikomeye uko umugambwe uri ku butegetsi uzoba uhuye ijyambere n'urunani Senarede rusavuga rumwe na leta wagizwa ibikomeye nko gushaka gutembagaza ubutegetsi n'ibindi.
Yewe, urakoze cyane. Ubwo dukomeze dukurikiranira ayo makuru, ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Muracyumva radio?
Radio Ijwi rya Amerika i Washington. Mukanya gaheze I Bujumbura muri quartier Kibenga komine muha hafi yaho badandariza ibitoro vya essence imodo kitwara ibitoro hamwe n'amazu ashika kurane yahiye mugenzi wacu Evariste nzi ko banyanka niho yarari Evariste wiriwe Evariste uratwumva Allo dufise Evariste ndi twashobye kumuronka modo babarire nitwashobaye kumuronka ku murongo wa telefone nitwashobora gusubira kumuronka inyuma yaho turababwira
Mukomeje kumva radio y'u Rwanda I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tunyarukira noneho mu Rwanda ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda barasaba abanyamuryango ba mituweli ko kubera imirongo minini yabonetse muri uyu mwaka umusanzu w'umwaka utaha wa 2017-2018 watangira kwishyurwa uwo musanzu rero watangirwa kwishyurwa mbere yuko umwaka wa mitiweli urangira mu kwezi kwa karindwi Ijwi rya Amerika rero ryavuganye n'abaturage bo mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana bamwe bavuga ko ibihe ubu bimeze neza bigobejeje imyaka bikaba bizatuma rero icyo kibazo cy'ubwisungane gishobora gukemuka umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi nibyo tugezaho muri uyu mwanya
Umwaka wa mitiweli uzarangira mu kwezi kwa gatandatu waranije cyane abaturage bavuga ko basabwa gusiragira igihe kinini kugira ngo babone amakarite yabo ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza gerutse gusohora itangazo risaba abaturage ko guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka batangirana na gahunda cyo kugenda bishyura mitiweli buhoro buhoro bakazageza mu kwezi kwa karindwi ubwo umwaka mushya wa mitiweli uzagutangiye baramaze kurangiza kwishyura bose icyemezo hari abaturage bamwe bacyakiriye ndetse bemeza ko kije gusubiza ibibazo bagize ubwo baguraga mitiweli bakamara amezi arenga atatu batarayibona abaturage baganiye n'Ijwi rya Amerika batuye mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko muri iki gihe ibihe by'inzara babivuyemo bakemeza ko bitazabarushya kwishyura mitiweli
nyine ko yakwi rakabire kuboneka umuntu ashakishije biraka yayitanga umuntu nyine nayitanze nkuko bigageze mu kwa gatanu cyaturinda uwo murongo muremure
nta kintu cyambangamira kuko tumaze kumenya ibyiza bya mituweli nyine ubushize byaratugoye kuko twari pahuye n'ikibazo cy'ubukene ihi bituma tuyitanga dukererewe ariko twese hafi nk'umurenge nuyemo wa Nyakariro hafi ya twese n'abatarabashije kwitangira baratwasubiye inyuma turabatangira bose barayitanga kuno binyorohera dufite ibibina buri kwezi turaterana ukagira amafaranga make ugenda ushyiramo kugira ngo igihe cya mituweli kigere warangije kuyishyura
wayubona igihumbi ukakibika mwabona hose w'umuryango mukazagera cya gihe mwarayabonye niho bitagora ubushize hari inzara ikabije ariko ibishyimbo bireze n'ibigori
iyi gahunda isa nk'aho ari nshya ku baturage hari benshi bavuga ko kuyishyira mu bikorwa bizabagora kuko ibatunguye abandi bakanga kuyitabira kuko bakinenga serivisi zihabwa abantu bivuriza kuri mituweli
nge ntago nduwe inaha nayitangiye naha barabyanga kujya mu ntara biranga
tubona aho badutengwa n'ahantu indwara zimwe na zimwe kuri mituweli batazituvura nk'ubu mfite mukuru wanjye wavunitse ariko mituweli ntago ibasha kumuvura baduciye amafaranga ijana ku ijana
gusa ntabwo bizora bitewe n'imibereho turimo ariko bitewe n'uko bigiye kuza vuba vuba kuri benshi bizaturemera kuko ubuzima bwo muri iki gihe buragoye urabona nkubi zwageravuye ibijumba byararumbye imyumbati nta kiboneka ari nayo mpamvu twemera ubuzima bukatugora tukajya guhahira kure ariko tukabaho
biragoye cyane biranadutunguye iyo bikomeza uko byari biri
abaturage basabwa kugenda batanga imisanzu buhoro buhoro kugeza ubwo umuryango wose uzamara kwishyurirwa bakabona guhabwa uburenganzira bwo kwivuza ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'indwara mu Rwanda kemeza aho gutangira kare kwishyura mituweli bizorohereza abaturage bafite ubushobozi buke gahunda iteganijwe kuba yarangiranye n'ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa karindwi ubwo mu mwaka wa mituweli butangiye abaturage bagahita bivuza batagombye gutegereza Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta turagushimiye cyane kuri iyi nkuru twibutse kandi abatwumva ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Numutwumvira rero kuri FM 48 n'ibice bitatu kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 Mukomeze rero gukurikira radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Umushikiranganji ajeru kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yatangaje uno musi wa kane ko atagukorana mu bya gisirikare kuzohaba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Yamenyesheje ko umuntu aravye ku bintu byifashe muri kino gihe ivyo bitotuma ivyo biba. Yamara Mattis yatangaje ko abategetsi ba Amerika n'Uburusiya bazogerageza kurondera aho bashobora kumvikana.
Sekretari wa Leta wa Amerika mushya Rex Tillerson ari mu nama mpuzamahanga ya mbere ikomeye kuri uyu wa kane mu nama ibera mu Budage, yifatanije n'abandi baminisitiri b'ubanyi n'amahanga b'ibihugu bihuriye mu itsinda G20. Kuri gahunda ya Tillerson harimo kubonana n'abaminisitiri umwe ku giti cye, abo barimo uw'Ubwongereza, uwa Turukiya, uw'Ubutaliyani, uwa Koreya y'Epfo, uw'Ubuyapani n'uwa Brezil. Inama yerewe mu rwego rwo hejuru hanze y'ibiganiro by'iryo tsinda G20 yagiranye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov.
Abantu babiri bishwe uno musi wa kane mu gitero cha za mortier zatumberejwe ku ngoro ya Perezida wa Somalia igihe uwo mutegetsi mushasha ariko yimukira muri iyo ngoro. Umuvugizi wa Leta y'intara ya Benadir yabwiye Service y'Igisomali Radio y'Ijwi rya Amerika ko abana babiri bishwe igihe imwe muri aya mortier yagwa ku nzu abo bana babamwo mu gice citwa Warta na Bada hafi y'ingoro ya Perezida.
Abategetsi muri Sudani y'Epfo bavuga ko abasirikare binjiye mu mudugudu uri hafi y'umurwa mukuru Juba aho ni ku cyumweru, kandi ko bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa barirwa muri mirongo, bamwe babafatiye imbunda ku gahanga. Iryo fata ku ngufu bivugwa ko ryakozwe mu byumweru bitarenga bibiri nyuma y'uko Perezida wa Sudani Salva Kiir aburiye ko abasirikare bazakora ibikorwa byo gufata ku ngufu n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina bazaraswa.
Umwe yahuzi yarafise bombe yishe abantu 50 akomeretsa abandi barenga 200 mu kibanza cubashwe c'abashite mu gisagara ca Sehwan Sharif mu bumanuko bwa Pakistan. Abafasoni n'abana bari mu bahitanywe n'ico gitero cabaye uno musi wa kane.
Polisi muri Malaysia yavuze ko yataye muri yombi umuntu wa gatatu mu bifitanye isano n'ubwicanyi bwahitanye umuvandimwe w'umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Abategetsi bavuze ko bataye muri yombi abo bataye muri yombi barimo umugore w'imyaka 25 uzwi ku izina rya Siti Aisha ufite pasiporo ya Indonesia.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha. Ibiganiro vyo mu rumwanya rero niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidene Niyongabo
na Eugenia Mukankusi. Dushimiye badufashije ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese abaduteze amatwi. Tubifurije kandi kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.